turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nirinahazwe abarenga 10 ni bo bamaze kumenyekana kubaguye mu mirwano iriko iba hagati y'igisirikare ca Congo FARDC n'imirwi itwaje ibirwanisho iri muri Kivu yepfo
barashe masasu menshi na mabomba menshi kutunamenya amategeka y'abantu bo bapfuye ngiyo ijejo wenda no mwijoro niho twashoboye kumenya abasigire batanu bapfuye bari mwakana kagakobwa
Unigadi Mukiza Nzabinesha umuyobozi w'akarere ka Minembwe kariko kaberamo ubutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Congo n'imirwi itwaje ibirwanisho muyagezweho ijyanye no ku isi umupfakazi wa president wa Haiti yavuze ingene umugabo wiwe yishwe turabigaruka ko mu ntango zano makuru ku mugabane wa Buraya Vatikano itangaza ko Papa Francisco yatuye kamitende ibyo ni byo amakuru seduce ku masonga ni mukanya itasi Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika makuru tubafitiye tuyahere muri Haiti aho umupfakazi yasizwe na president Jovenel Moïse yasiguye uko umufasha wiwe yagandaguye kuwa gatatu mu butumwa bw'ijwi audio yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter mu rurimi rw'igicreole Martin Moïse yasiguye ko abishe umugabo wiwe binjiye mu nzu yabo hama batangura kumijagura amasaso ku mucance wiwe muri ubwo butumwa yarungitse ari mu bitaro arwa yemwe I Miami muri leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za Amerika madame wanyakwigendera Moïse yasiguye ko abamwishe babikoze mu mwanya muto cane kubyo atashoboye kuvuga ni jambo na rimwe rya nyuma yavuze ko awo yise inkozi z'ikibi zihebuje zashaka kuzivya burundu umugabo wiwe no kuzinya indoto ziwe nziza n'ivyumviro ziwe birashe Martine Moïse muri ubwo butumwa yagize ati ndashima Imana ko narokotse muri ico gitero naho caguyemo umugabo wanje Moïse nakunda abakoze ibara nabicanye ruhebwa ntawo kwica umuntu nka Moïse Jovenal atari inkozi y'ikibi yo ku rwego rwo hejuru Abajeje umutekano muri Haiti baramaze guta muri yompi bamwe mu bacangiro 28 bagandaguye President Moïse mu gihe bakibandanya kurondera abandi bavuze ko hakiri igipfungu cinshi kwa batumye gukora iryo bara n'igituma bararikoze tuributsa ko Moïse Jovenal w'imyaka 53 yagandaguye ku munsi wa gatatu w'inondwi n'abantu bitwaje ibirwanisho bavuga icongereza n'iki espanyol uyu mutegetsi yari yagiye ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri ko mu 2017 abamurwanya bavuga ko ahanini yarengeje manda yiwe y'imyaka 5 mu gihe we yasigura ko agisigaje umwaka umwe wo gutegeka abo bamurwanya basigura ko ubutegetsi bwiwe yabufashe mu 2016 ku mugabane wa Buraya nari nabice ku masonga nkitangura umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco n'umunsi kwa Mungu yabonetse mu bantu ku nshuro ya mbere kuva yinjiye ibitaro kubarwa amara ahagaze ku ibaraza y'ibitaro arwariyemo mu kiringo 10 minota 10 yashimiye abamusengeye bose yongera avuga ko abaganga n'abakora mu ico gisata ari ingabire idasanzwe y'Imana itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ijwi rya Amerika rikesha no makuru ryavuze ko agitangura kuvuga iryo jambo ijwi ryiwe ryarimo inguvu n'intege nke cyane ijambo ryiwe yarivuze ku isaha ahurahera ko umugisha abantu iminsi yose kwa Mungu ari aho aba I Roma ku murwa mukuru w'Ubutaliyano yagize ati ndahimbawe ko isango ryaje ryo kwa Mungu ndaryubahirije naho ndi kwa muganga mwarakoze cyane kunsengera muri iryo jambo Papa Francisco yavuze ko ukwinjira mu bitaro byaje bimutahuza gusumba ko ari ngombwa ku bihugu byose bigira igisata cita amagara y'abantu gitunganije neza biramenyerewe ko kwa Mungu Papa Francisco agaruka ku bibazo bitandukanye bihanze isi uno munsi akaba yavuze ko afite ku mutima abanyagihugu bo muri Haiti baheruka kuri president wabo yishwe gaganda guwegwa gashinyaguro kwa gatatu wino ndwi yongera asengera mahoro n'umutekano birama muri ico gihugu. Papa Francisco w'imyaka 84 yinjiye ibitaro kwa Mungu. Akivyinjira Vatikano yavuga ko azobisohoka mu kiringo kitarenze iminsi ndwi. Uvugizi bw'ubwungere bw'Ekleziya Katolika bwavuze ko atera yoroherwa ariko ntibwigeze gutomora ryari azosohoka ibitaro. Juge Amerika aya makuru yose agezeho hirya no ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu barenga 10 ari bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano iriko ihuza igisirikare cya Kongo n'imirwi itwaje ibirwanisho. Iyo mirwano iri kwibera mu misozi ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo yo bimaze guhitana abasivile. Ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nkuko bigaragara mu itangazo ry'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere, Captain Dieudonné Kasereka avuga yuko mu ntambara yabaye kuva ejo kuwa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru hagati ya FARDC n'ihuriro ry'abagwanyi ba makanika Twigwaneho, Gumino, Android na FNL, igisirikare cya Congo cyapfushije abasirikare batanu hakomereka abandi 14. Ni mu gihe ku ruhande rw'abanzi bagwanya FARDC avuga yuko bapfushije abantu 15 naho 35 barakomereka. Gusa umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha wavuga yuko mu bantu baguye muri iyo migwano harimo abasivile barimo n'abana bato b'abakobwa.
Kuri none abasirikare bavuze barasa za runundu kabakire mu bashuri barashe amasasu menshi n'amabomba menshi ariko ntabariko babasubiza nyine barashe bonyine gusa nko gutera ubwoba barashe amasasu menshi tutaramenya amadega y'abantu boba bapfuye iyo ngiyo ivyejo wenda no mu ijoro niho twashoboye kumenya abasivile batanu bapfuye barimo akana k'agakobwa hari ibombe yaguye aho bihishe ako kana amafragment karagafata karapfa.
Kamasa Ndakize ni umuyobozi w'abagwanyi ba Twigwaneho Defense Civile y'ubwoko bw'abanyamurenge aranyumuzi bivugwa na Kapiteni Dieudonné Kasereka ko bapfushije abantu 15.
Abo bantu bose ari abakomeretse ari avura ibyo ngibyo ndatekereza ko utaba ari inzozi n'ibyifuzo bye. Hari umunyamakuru w'igisirikare cya Congo afite kamera akoresha mu itangazamakuru rye nagaragaze amafoto y'abapfuye n'abakomeretse agaragaze n'ibitaro babavurirwamo. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo n'ibyato n'ibizo zakoze n'ingaruka zababayeho n'ibyo barimo gukora ambi abo nyine igenda ibapfana.
None se mwebwe mu ntambara mwatakaje bangahe?
Ubira bari kugira ngo tumenye umubare w'abaturage bamwe gutakara.
Chakoza ku ruhande rwa General Louis Nzabampema umuyobozi w'inyeshamba za FNL zigwanya ubutegetsi bw'i Burundi nawe FARDC ishinja mu gufatikanya na Colonel Makanika mu kugwanya ingabo za Congo ziri mu Minembwe aranyemuza iri tangazo rya FARDC.
Makanika n'umukongomani kandi abo bariko baragwana nawe ari abakongomani natwe turabarundi rero iritwo kwivanga muri izi ntambara kuko twaba dusanga iriko turakora ibinyuranye n'amategeko twaba dufite ibyacu tuba turategura byo kujya iwacu mu Burundi ntabwo twoja mu bya Kongo nitwogwa ntambara ibiri cyangwa satatu ngo tubishobore. Rero abo bariko baravuga ibyo bariko bavuga amajambo batarange gutohoza bariko bavuga ibinyoma. Hariho abahinga ba ONU bakora ibyegeranyo n'inyuza nimwasanga mu byegeranyo ariko barakora bazosanga twebwe SNL hari uruhande rw'abatwigwaneho rwa Makanika turiko cyane uruhande rw'abamayimayi.
Nubwo umuvugizi w'igisirikare muri sekiteri operasiyonere Sokola de Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko intambara ihagaze bamwe mu baturage mu Minembwe bavuga yuko bakomeje kugabwa ibitero aho bahungiye. Jason Maniragaba twavuganye nawe kuri telefone ari irundu.
Abaturage bo mu gahoro intambara birakomeye cyane ku kivumu naho ko bararwana cyane ku runundu nta ntambara iki yari habera abana batwirwaneho barahavuye donke bahavuye mu gitondo kare kare. Kuri Karongi naho intambara yiriwemo kuva mu gitondo ihagaze aya masaha mpaye guhamagara niho isa n'ihagaze ariko mayi n'ubu donke irahanganye n'abaturage.
Na Blize Mable ni umuvugizi wa mayimayi Biloze Bishambuke aranyemuzwe bivuga nabo baturage b'abanyamurenge ko mayima ifatikanye na FARDC muri iyi ntambara.
Ntabwo tuganira tubafasha turahagaze turi iwacu tucunga abaturage bacu ibintu zabo, ariko ntabwo turi muri iyo ntambara y'iminembwe.
Kuva tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 mu minembwe hadutse umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Congo n'abaturage b'abanyamurenge. Ni nyuma yaho hari abaturage batanu barimo abagore bane barasiwe n'abasirikare ba FARDC bakorera muri brigade ya 12 ikorera mu minembwe. Vedasi ngavuga ku bwaradi ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Congo twerekeza mu Burundi aho mu bisagara bitandukanye no mu mitumba havugwa ubukene bw'ubwiherero bwiza. Ivyo bikaba bituma abanyagihugu na cane cane abana bakiri bato bakunda kugwaragurikwa ingwara zifatiye ku isuku rike bitewe nuko abantu bapfa aho bitumye. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ufashwe nyene no kuja kwituma uco genda nyene mu ishamba kure ukaja kwituma mu ishamba nyene burya nyene ugata.
Wanje nyene nzigiye imana mu kenyezi wo muri mparamba ya kabiri muri komine Rugombo intara y'Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bwo Burundi. Bwo nabandi bagore baho co kimwe nabo muri munyika ya mbere aho muri Rugombo nyene bemeza ko afite ikibazo cy'utuzu twasubumwe bigatuma akuze n'abato badatinya kwituma mu bihuru.
Beshi ntama twarete dufite ivanye ngo za amazi abinde nk'isantimetero 180 amazi abayaduze. Mba biratugora cane tukiyaranja nyene tukagira akantu gatoyi abana baba barasohokeramwo insazi zirasanzaza umwanda niko kugwara zikaza zikagwa ku masahani ku vyombo hose niko guterwa n'ingwara korera amacinya
zabashinga ntahe bacu bagize ngo bimbe amazi akaca yuzuriwe se tukaburaho tuja tukaburaho dusohokera. Urumva ufashwe nyene no kuja kwituma uco genda nyene mu ishamba kure ukaja kwituma mu ishamba nyene burya nyene ugata. Ngo baturabufise nyene kuko twofatwa na korera macinya ibyo bigwara nyene bikadufata eh kadaca tuharonka gute kandi amazi abayuzu bumbanye nene ntarengekereza nyene nene woja mwishamba
no mu buraruko bushye busaruko ikibazo cyo bwiherero kirahavugwa akarero nako muri gisebe y'izone gisanze muri komine Gashoho intara ya Muyinga. Abina nase bafurura utunogo duto duto ariko ntibanasakara ubwiherero bwabo kandi nta nibiti by'imyaro bashirako. Seria kenyo nkuru mukuru wa zone gisanze yemeza ko abanyagihugu arongoye batareka kuba kutuzu twasurumwe kubera ubugaba ahubwo biterwa n'ubukene.
Turakenye ibintu cane cane twibiki nk'iyo umuntu yimvye n'ico kinogo kugira arenze ko kugira ashobore kuca atinda hanyuma yubakire kugira bigende neza akacaba kandi n'ikibazo c'amikoro make muri rusangi burya akazu kasugumwe abantu benshi kabananira kutunganya kujya kuntu bavyimba ino birazimbye urashobora gusanga nk'imetero imwe bagusaba yuko uriho ibihumbi bitatu umuntu rero asanga adafise amikoro akwiye animwo arumba yuko imetero ubumanuka abayimbira ibihumbi bitatu ahita mubuza gusasagura nk'inusu y'imetero nk'uko abyishoboreye akaba ariko aca yihereramo
si mu mitumba honyene hataho utuzu twasurumwe dushemeye no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nko muri zone ya Buyenzi n'ico kimwe
ashobora gusanga abantu bashobora kwituma mu ibarabara bagasaba ko basaba ku ruhande y'ibarabara rero kandi ni nyinshi cyane kuko urazi ibiza bikera ni byinshi ibyo nabyo biri bimwe mu bintu bituma nino kayice yacu isuku n'icyerera rikeya cyane cya mbere na mbere cyoco kubera ngaho kayice yacu haraho abantu benshi badafite n'ahantu baba bajya tuza no bugerageza bakaraba abantu bose bagasaza baba hari ikintu babafashije imbavu bati twashyize mu miryango yabo imbavu bati twubakira abantu bashobora kuba nabo bamwe nk'abandi bakabikora.
Mu Rugombo bagejeje intwaro bahisemo kwitabaza ishyirahamwe Croix Rouge kugira ngo birinde indwara. David Bigirimana umukuru wa segiteri muri munyika ya mbere
twarahimirije abenegihugu kugira ngo batwimbe naho yo bimetero imwe cyangwa imwe n'inusu baronka abantu bashobora kwicara na cyane cyane bakinge zijya ndwara ziza nka korera n'izindi. Hakaba hariho n'undi mugwi twita abantu aho nikora twarasabye yuko rero inama twakoze itariki 4 ko boraba abantu aho nikora atamatwa leta bafise abereye bakaduha urutonde kugira kugira ngo nk'abatware tubafashe mu kibazo twa leta no kububakira kugira ngo twinde cyakiza kiva ku isuku rike aricyo amacinya cyangwa ikorera no kuvuga yuko turakorana kuri waruje kuba haraporo yuko ari hantu twa leta cyo kuba yabomotse tukabasaba kugira ngo baze bapompe kugira ngo abene gihugu ntibahavure bandura za ngwara nyikaba turadondagura
imuyinga naho hari ishyira hamwe yitwa SFGG byo gutabarana hagati y'abakenyezi bo muri gashoho ryahisemo kuja kuronda imfashanyo yo kubakira ubwiherero abanyagihugu batagira mikoro Marceline Rwaza Nyingata ni warirongoye
ni mutumba gisebeyi warawugenduye no mutumba turawutembera ko usanga niwo uri nyuma cyane cyane kabi nyuma mutuntu cyitwa utuzu twasugumwe uhaciye uhita ukasaba aho wiherera ushobora kuharonga naho buhagutiza usanga arahantu hadafashe bifuje rero yuko twobafasha kugira tugwanye indwara riva ku isuku rike tuzofasha twubashe hutwa utuzu twasugumwe dushika nka 30 kugacimbira 10-10
mu Burundi bitigira bitangwa n'ibisata byawo ni vyita iterambere n'amagara meza byerekana ko ibice 16% % by'abanyagihugu aribo bonye n'abafise bakanakoresha utuzu twasugumwe dukwije ibyangombwa kuva mwaka 2001 itariki 19 z'ukwezi kwa 11 ONU yashinzwe umunsi kwitirirwa ubwiherero bwiza ku isi yose Roger Burika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe buzoba bwamaze kugwiza na gatatu umwuka oxygen mu Gifaransa abagwayi ba COVID-19 bakenera bivuzwe mu gihe muri ico gihugu havugwa ubwiyongere bwinshi bw'abandura iyi ndwara mugezi wacu Asunta Kabuyi yagiranye ikiganiro cihariye n'umushikiranganje w'amagara y'abantu maze adutegurira ino nkuru
Ministre w'ubuzima muganga Daniel Ngamije avuga ko kugeza ubu abarwayi bose ba COVID-19 bakenera umwuka bawuhabwa ariko kubwiyongere bw'abarwaye iyi ndwara bwatumye leta ifata icyemezo cyo kongera umwuka basanganywe
twari dusanga dufite ubushobozi bwo kuba twakora amacupa y'umwuka ya litiro 50 amacupa yani maremare byo abantu bakunda kubona kwa muganga angana na 788 ku munsi aho tugana nuko ubwo bushobozi twamaze kugongeraho nibura 40% ariko mu minsi mu kindi cyumweru turongera nanone tugongere ku buryo mu minsi 30 urebye neza tuza kuba twabukubye gatatu ubwo ngo turaba dufite ubushobozi bwo gukora amacupa y'umwuka ya litiro 50 angana n'2300 ku munsi
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kigura imiti n'ibikoresho byo kwa muganga Harerimana Pio aherutse kubwira Radio Ijwi rya Amerika ko ubwiyongere bw'abarwayi ba COVID-19 burimo kugaragara muri iki gihe aribo bwatumye leta ifata umwanzuro wo gutumiza ibikoresho byifashishwa mu gutanga umwuka kwa muganga ibikoresho bifite agaciro ka miliyari enye mu mafaranga y'u Rwanda
ntabwo ari ubugura umwuka no kugura ibikoresho bikora umwuka kubera ko umwuka w'abarwayi icyo baba bakeneye ni umwuka nicyo kintu cy'ibanze wakorera umuntu wa COVID kuko urabona kuno kese zigenda zizamuka ushobora gusanga zizamutse none bikaza kurenga ubushobozi mwari mufite akaba ariho rero mushobora kuvuga toke twari dufite ubushobozi ariko mu buryo bwo gukomeza kwirinda reka tugure ekipoma zihagije byatuma nta pressure ibaho y'abantu kuba bapfa kubera ko babuze umwuka
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abakenera umwuka muri iki gihe ari abarwariye mu bitaro kandi bigaragara ko barembye Minisitiri Ngamije yasobanuye ko mu barwayi ba COVID-19 bavurwa mu bitaro binyuranye abagera kuri 40% ari bo baba bakeneye umwuka Minisiteri y'ubuzima yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abarwayi ba COVID-19 barwarira mu bitaro bagera kuri 95% by'abanduye bose ko abandi baba bataragaragaza ibimenyetso bikomeye baguma mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga n'abajyanama w'ubuzima ariko bari mu miryango yabo gusa Minisitiri Ngamije yumvikanisha ko uwanduye COVID-19 uri gukurikiranwa mu rugo iwe iyo agaragaje ibimenyetso bimuganisha mu kuremba nawe ahita ajyanwa mu bitaro Ministre w'ubuzima kandi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abaremba bagahitanwa n'iyi ndwara ni 9% baba batarakingirwa u Rwanda rwari rufite intego yo kuzakingira abantu bagera kuri 7,800,000 ariko kugeza ubu abagera ku 390,000 ariko bamaze kubona inkingo Ministeri y'ubuzima itangaza ko guhera kuri wa gatanu u Rwanda rwongeye kubona izindi nkingo nubwo zitavuzwe umubare ibikorwa byo gukingira bikaba byahise bisubukurwa mu mujyi wa Kigali guhera mu cyumweru gitaha bikazakomeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba Asunta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
tuvuge ibigwi Ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika
bakunzi bijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 yo kwezi kwindwi radio yanyu bijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabageza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe yimama agasani mitima
Nisabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga America.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi rya Amerika
Uretse amategeko mpuzamakungu akingira abakozi ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyavyo birafise amategeko akingira abakozi mu Burundi ayo mategeko none arubahirizwa mugenzi wacu Fidel Niyongabo nivyo agiye kuganira na Maître David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi hamwe na muganga Alain Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira mu kazi gatandukanye Dr Kamo ni watangura ahabwa ijambo
Umuganga w'akazi ni spesialite kujya kwa chirurgie, kwa medecine interne, kwa pediatrie. Umuganga umuntu agira ahejeje medecine generale. Umuganga uraba ingorane abakozi bagira ku kazi. Umuganga nyabaki ni umuganga ujejwe cyane cyane kuza yuko abakozi barwara kubera akazi bakora. Hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi mugabo oye nayivuze ni ubuganga bagira bahejeje medecine generale kuvuga yuko umuganga w'akazi atariwe gukinga gusa gukinga impanuka zitewe n'akazi icyo bita maladie de travail cyangwa indwara zitewe n'akazi ibyo bita maladie professionnelle mugabo ajejwe gusa gukinga nige nayivuze ko yagize ubuganga mu gihe yabaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorotse cyangwa ari umuntu agwaye cyane aratabara by'indembe ateza kumushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntameze nabi mu bita letromes geste wumva si gukinga gusa si prevention arafite n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu shyirahamwe hanyuma uruhara si urwo gusa afite urundi ruhara ni uko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi hanyuma ikindi ni uko umukozi yamaze gutangura akazi asiza kumukurikirana akaraba yuko haheze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko umuntu agikomeye hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora nicyo gusuzuma aho abakozi bakorera abakore ko bakorera ahantu heza yuko ahantu bariko barakorera atabintu vyotera ingorane ku magara y'abakozi bakagira nk'ivyo gupima karaba ubumara buriya aho hantu umuntu akorera ari imikungugu ari induru nyinshi ari umuyaga atawuri umeze neza canke n'ibindi vy'amatoxike chimique urumva uruhara rwera uruhara rukomeye ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha kubijanye cyane cyane n'ibyo vyama accident de travail cyangwa ibyo vyama maladie professionnelle no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategereza kugira cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane magara y'abantu umukozi umukoresha ategereza guhaha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akora ameze neza kugira umukozi ntamerewe nabi umukozi yisanzure afite muri mu nda hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyene
turabigaruka ko
Nakaka mutubwire muri ko muravuga ibyo by'impanuka n'ingwara zishobora gushika ku kazi. Kenshi na kenshi izi impanuka n'izi ngwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi.
Yego urakoze cyane impanuka zikunda gushika cyane cyane nayo nk'abantu bashobora gukoroka bari kwakorera hejuru ari impanuka zishobora gushika yuko bakoresha amaproduishimik bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahaha cyangwa bizatera indwara hari igihe kirekire hanyuma akabaho n'izindi ngorane zishinjwe guterura ibiro byinshi cyane na nyine byatera indwara hanyuma impanuka zindi n'imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhongera abantu hanyuma hari abashobora gukoroka nayo ivuze bavuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa naho umuntu akorera izo ndwara nazo zigira ubwoko bwinshi bipfa naho nyine kuyikoresha umuntu ariko arakoresha mbwa hari n'icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atamayisize araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bari kurakora mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva bitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingwara zo guhema hariho abagira ingwara ku rukoba indwara nyinshi cyane
murakoze reka tuze kuri Maître David dusabe ku vyerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi ku bijanye n'umutekano n'amagara yabo nicyo mutubwira ku bijanye n'amategeko ingene abakingira
amategeko abari ay'igihugu cyisangije ahubwo abari amategeko ava muri rya shyirahamwe mpuzamakungu rijejeje gukingira abakozi n'akazi oite iyo naryo ku bijyanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi ryarashyizeho ibyo bita amakonvansiyo arenga 40 rekomandasiyo zirenga 40 hamwe n'ibyo bita amahoteli do diregitive puratike cyane cyane bivuga sipesifikema kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi konvansiyo bifata ayo mategeko bikayashyira mu mategeko yabo y'igihugu nicyo bituma mu Burundi bwiza shingiro article ya 19 iravuga yuko ingingo ya 19 iravuga yuko amasezerano yose Uburundi bwateye ko igikumu ari mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ari nacyo bituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi byo mu Burundi bishasha banagomba byo mu 2020 were ku ngingo y'1316 ukagenda mwanagomba ingingo nyinshi zigera ku 370 kurenga numva ko ari ingingo zitaringe were ku 316 kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijyanye n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akinikwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba kumukoresha cyangwa ubugwaneza bwiwe ngena asanzwe umuntu mwiza asenga ahubwo ni itegeko yuko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose rero kuva ku ngingo y'1316 kubandanya izo ngingo zose zivuga ku bijyanye no gukingira umukozi ku kazi
hanyuma witegereje mubona aya mategeko arashyirwa mu ngiro mwavuze ko iryo tegeko rishyashya rigenga akazi ryahinyanyiwe mu mwaka w'2020 nikihe kiyongeye ko mu bijyanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi urabye n'itegeko cyangwa amategeko ari imbere yaho agenga akazi
jewe icyo navuga kuri itegeko rishyashya ni uko ingingo nyinshi bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi byo gukingira abakozi mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane aho bavuga akantu kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora aho wasanga bivuga gusa ku bijyanye n'isuku ku kazi ko hateza kujaho komite ijejwe ibyo byo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru
Akwinuga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoma ari 10 na Joy Diane ni nahazwe dushimire Facile Gbewe yegeranije amajwi y'ibiganiro byacu vya guvyuno mugoroba twe mikwizina rya bagenzi bacu tubike banuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwe byose naho gutaha.